Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nange Eugenie Mukankusi mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Ndabaramukije inshuti mwese turi kumwe bwa cyeneza ikaze kuri radio yanyu.
Kubera imico n'akaranga igihugu cy'u Burundi nitwemerera gose ko twisanzura ngo tuvuge ibintu bijyanye n'ibimba byirondoka.
Oya nka na rimwe twigera tubivuga ubwo tugira ikinyegezwa cyorondoka bijyanye n'amagara meza. Tuge twumva umenga ntitwabivuga turi kumwe n'abana.
Abo ni ababyeyi bo mu ntara ya Kirundo bavuga ku ngorane bagira zituruka ku muco w'Ikirundi zo kutabasha kuvugana n'abana babo ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere no kwirinda SIDA. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Aloyizi, waramukanye Imana.
Waramutse Jeniya, waramutse namwe inshuti z'Ijwi rya Amerika. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo jo ku munsi wa mbere yaridohoye mu biganiro byo kuvugana ibijyanye n'itunganywa ry'amatora, bamenyesha ko bahagaze ku rutonde rw'ingene amatora y'umukuru w'igihugu nayo ku mitumba byotunganywa atari ibyo kuganira ko. Umuvugizi w'urunani rw'imigambwe Somambike n'ubutegetsi yavuze ko uko kwivumbura mu biganiro ari umukenyuro wama wakoreshejwe mu biganiro, ariko ko yizeye ko ibiganiro bizobandanya. Ibyo biganiro byatanguye itariki imwe z'ukwezi kw'icyenda guheze, kandi bubaye ubwa mbere abaserukira batavuga rumwe na leta basanzwe bagize kimwe ku cya gatatu cy'abashika 285 bari muri ibyo biganiro bavuyemo ku bwinshi. Umuvugizi w'uwo murwi utavuga rumwe na leta muri ibyo biganiro, Vital Kamerhe, yabwiye abamenyeshamakuru ko bo bifuza ko amatora y'umukuru w'igihugu ariyo yoziya imbere y'ayandi matora. Umuhuza muri ibyo biganiro yagenwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika, Edem Kojo, yatangaje ejo nyene ko ku munsi wa mbere inyuma yaho kukagwi kidohore mu biganiro ko yatanguye kuganira n'abegwa n'ibyo biganiro kugira ibikorwa bibandanye. Abarorerezi muri ibyo biganiro bo bamenyesha ko bizeye ko ibyo biganiro biza kongera kubandanya kuri uyu munsi wa kabiri. Mu gihugu cya Korea ya Ruguru, abantu 133 nibo bishwe n'imyuzurira y'imvura yaguye ejo ku munsi wa mbere, abandi 395 barabura irengero ryabo. Igisata cyawo ni kijejwe gutunganya imfashanyo OCHA cyatangaje ejo ku wa mbere ko abantu barenga 100,000 bataye izabo mu ntara z'uburaruko iyo mvura yasinzikaje. OCHA ibandanya imesha ko ibice 69 vy'amazu yabomotse hadasizwe inyuma amashuri hamwe n'inyubakwa zihuriramwo abantu benshi. Ibice byasinzikajwe n'iyo mvura gushika ubu ntibigendwa. Ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bimenyesha ko bitewe amakenga n'itegeko riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tegeko riha uburenganzira imiryango y'abasize ubuzima mu bitero by'iterabwoba byabaye muri Amerika mu mwaka w'2001 kwitwarira Arabia Saudite cyagirizwa gushigikira iterabwoba. Ibihugu bitandatu byo mu kigobe cy'Abarabu harimo na Arabia Saudite gisanzwe gikomeye muri uwo muryango bivuga ko iyo ngingo itosekaza imigenderanire hagati y'ibihugu na cyane cyane ubwigenge bwavyo. Inama nshingamateka ya Amerika yemeje iryo tegeko ku munsi wa gatanu, naho Perezida Barack Obama yarahakanye ko atazorishirako umukono mu kuvuga yuko rishobora gutosekaza imigenderanire n'ico gihugu. Umukuru w'igihugu cya Philippines Rodrigo Duterte yamenyesheje ko yifuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikura abasirikare bayo bari mu bumanuko bw'igihugu ciwe basanzwe bariko barafasha abasirikare bacu kurwanya intagondwa z'abayisilamu. Ivyo yabishikirije imbere y'abashikiranganji ba leta bashasha ejo ku munsi wa mbere. N'ubwa mbere ashikirije ivyo kumugaragaro kwa tifuza inteko za Amerika mu gihugu ciwe. Perezida Duterte ntiyavuze ariko umunsi ntarengwa yifuza ko boba baviriye mu gihugu ciwe. Leta z'umwe za Amerika yashikirije ko ivyo Perezida Duterte yavuze ataco bifasha mu migenderanire hagati y'ibihugu vyabo. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika yamenyeje ko atarwandiko rubasaba kuva muri ico gihugu ca Philippines Amerika iraronswa, kandi ko Amerika izogumana ubucuti bwiza n'ico gihugu. Muri Afghanistan naho abategetsi b'ico gihugu batangaje ko abajejwe umutekano bisha biyahuzi babiri bagira baturitse bombe kwivurira riri mu gisagara ca Kandahar. Inyuma yo gutana mu mitwe nabo biyahuzi, umupolisi umwe akorera iperereza ry'ico gihugu ca Afghanistan yarahasize ubuzima. Abategetsi bamesha kuko gutana mu mitwe kwabaye ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho abo biyahuzi babiri binjiriye mu nyubakwa z'iryo vuriro baca batangura kurasana n'abacungera umutekano. Ivyo vyabaye mu gihe guverineri w'iyo ntara yari yitezwe kuri iryo vuriro aho yari kuza kugendera abarwayi.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri amakuru nshuti zacu. Ubu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacuvoa.com. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abayisilamu bo mu Rwanda barabifatanije n'abandi ku isi hose kwizihiza umunsi w'igitambo. Mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana mu nyigisho yagejeje ku bayoboke b'idini ya Isilamu mu Rwanda yasabye ababyeyi guhaguruka kuko ikibazo cy'iterabwoba cyatangiye kugera mu ngo zabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumuta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Mu isengesho ryahuje abayisilamu cyane cyane mu mujyi wa Kigali ryakorewe kuri stade ya Kigali Nyamirambo, Mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu yongeye gushimangira ko ababyeyi bafite inshingano zo kumenya iby'abana babo birirwamo bagakumira hakiri kare imyitwarire idakwiye. Yavuze ko ashyigikiye ikurikiranwa rya bamwe mu bakekwa kujya mu bikorwa by'iterabwoba kandi ko bitabangamiye amahame y'idini ya Isilamu.
Mu by'ukuri uyu muco ndetse n'iyi myumvire y'utagondwa n'uweza nguni ko itarangwa mu myumvire y'idini y'intumwa y'Imana Muhammad yatuzaniye ndetse n'idini ya Isilamu. Naho rero tugomba gukomereza duhacya abo bantu ndetse tugerageza no kubasobanukirwa n'aho aribo n'ibyo bavuga kugira ngo dushobore kubafasha, kuko n'abavandimwe bacu tubakuri buzimu tubazana ibuntu. Nibinanirana haterwa intambwe na Isilamu irayemera yuko abo bantu bashyirwa mu rurerero cyangwa se mu ihaniro, kuko murabizi idini ya Isilamu nayo yemera ibijyanye no kuba umuntu yakorerwa icyo bita ikamati jabriya, kuba yafungwa kubera ko abuze umudendezo bagenzi be ndetse n'abaturanyi.
Hashize iminsi mu gihugu havugwa abantu batabwa muri yombi bakekwaho ko abayoboke b'imitwe y'iterabwoba ikorera mu mahanga ndetse bamwe bakaba barishwe n'inzego z'umutekano. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bayoboke b'idini ya Kiyisilamu mu Rwanda bagerageza gusobanura uko babona ibikorwa by'iterabwoba bivugwa muri bamwe mu bayoboke b'idini ya Kiyisilamu.
Uburyo urebye nk'ibi ngibi ashobora kuba umuntu wakoze icyaha agahita afatirwa icyemezo ko kanya ahana gikorewe, ntabwo biba byiza. Hari igihe aba mubeshyera cyangwa se hari izindi bifu afitanye n'abantu runaka akabura icyo bamuhora.
Ibyo bintu iyo tubyumvise tuba twumva rwose ibyo bintu bihesha isura mbi idini ryacu, tukumva mbese ntabwo tubyishimiye, tukumva natwe ubwacu kwabirwanya. Umusilamu ava akagera uwo ari wese agomba kubirwanya ibyo bintu, ntibibe byaba impamo mbese nk'uko babivuga.
Abafate babajyane mu rukiko, ubarega aze atanye ikirego baburane na buri wese amenye ikintu bazira.
Mufti w'u Rwanda yasabye abayisilamu gushishoza cyane kugira ngo batahure abiyitirira idini ryabo bakinjira mu bikorwa by'ubutagondwa.
Aba bantu mu by'ukuri bagaragaye mu bantu bamwe tubana mu nsengero, wajya no kureba ugasanga na bimwe mu bikoresho cyangwa mu birango bakoresha ni ibirango natwe ubwacu dukoresha. Natangiye kutuba mvuga ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru, nta yindi mana ikwiriye kubaho hani ni mani kwe gusingi zuskribi mani mwe rukundo. Iri jambo aba bantu bararikoresha mu rwego rwo kwangiza ndetse no kuduha ishusho mbi. Turabasaba rero ko mwadufasha mu rwego rwo kugira ngo iki kibazo mu byukuri tukirandure.
Hashize iminsi mu gihugu havugwa abantu batabwa muri yombi bakekwaho ko abayoboke b'imitwe y'iterabwo bikorera mu mahanga. Mu nkiko zo mu Rwanda ubu harabarirwa abagera kuri 23 bafashwe mu ntangiriro z'uyu mwaka. Hari abandi bagera kuri 5 bishwe n'inzego z'umutekano zibashinja gushaka kuzirwanya. Mu nyigisho zikomeje gutangwa n'abayobozi ba politike ndetse n'abumutekano hirya no hino mu gihugu, hakomeje kumvikana imvugo zitihanganira abakekwaho iterabwoba. Bamwe mu bayobozi ndetse ntibatinya kuvuga ko aba bantu bakwiye kwicwa batitaye cyane mu gutinda mu manza. Kuri uyu munsi w'igitambo, abayisilamu bishoboye bategekwa kubaga amatungo nk'intama, ihene n'inka nk'ibitambo, bakagaburira batishoboye mu rwego rwo kugira ngo nabo kuri uyu munsi babone ifunguro bishime nk'abandi bose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyi nkuru. Tujye noneho mu Burundi. Umukuru w'Inama Nshingamateka y'u Burundi yarayasabye abarongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi gufasha kubona abandi baterankunga bafasha igihugu muri iki gihe hari abagiteye umugongo kuva mu mwaka ushize. Pascal Nyabenda yabivugiye mu Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, ahabereye ibirori nyamukuru byo guhimbaza umunsi witiriwe intama ku rwego rw'igihugu. Iyi nkuru muragezwaho na mugenzi wacu Eloge Birika neza uri Bujumbura.
Turi kwibagiro rikuru ry'igihugu riri muri zone ya Gihosha mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Umudandaza w'intama ari ka kari w'umutama w'umuyisilamu. Muri icyo kibanza benshi bakunze kwita ku macuniro, abayisilamu batari bake niho bari bakoraniye bahejeje igisabisho cyo mu gitondo. Intama n'impene zaduze ibiciro nk'uko byemezwa mbere n'abazidandaza.
Bisanzwe iyi mpene irazimbye ku isoko, ahantu nayiguze inoti y'ibihumbi 95, ariko ndayishikanye ngaha ku isoko cyesanga bashobora kunzimba baca bampa 85, ngaca mbona k'ibintu hagati mu gihugu by'ukuri bizimbye. Inye kugira ngo ndaye ko naronka na benefisi nayishakira nk'inoti y'ibihumbi 110 mu majambo make.
Intama nini ni inyakura ko ngaha wumvirize ukuntu ingana, yaranguwe 65, urumva turashobora kugira 75 amahera yinjira.
Abayisilamu bamwe bamwe nk'uwo mukenyezi babona ko ari ibisanzwe kw'ivyo bitungwa biduga ibiciro.
Ibi bihe byose murazi ko ibintu byose bisa n'ibyaduze, urumva ubifata nk'uko nyene, kuko si impene zonyene zo bazaduze, n'ibindi byose byaraduze, urumva twayifashe uko nyene nk'uko n'ibindi byaduze, urumva ubishoboye arabikora, atabishoboye naho ntacyakirimo. Sibo Barundi, urumva n'ibingorane ziri muri byose byo ngaha mu Burundi byarazimbye byose.
Naho ibiciro vyaduze abantu ntibaretse kugura, n'abakora akazi ko kubaga baharonke yakoyoko. Jumaine Ndikumana batazira Kibaya n'umwe muri bo.
Uno musi cyahindutse kubera uno musi ni umunsi mukuru w'abayisilamu, ndonga mahera kusuma iyindi minsi kubera bariko barazana imbere kubagisha.
Mbere igisabisho ku rwego rw'igihugu cyakorewe muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, ntara ya Bujumbura, mu burengero bw'u Burundi. Leta yaserukiwe n'umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda, yibukije ko hari ibihugu bigenzi by'u Burundi byabuteye umugongo kuva mu mwaka uheze. Yaboneyeho gusaba indongozi za Islam gufasha kurondera ibindi bihugu zofata mu mugongo Burundi mu migambi y'iterambere.
Iyo abagize idini ya Islam bashoboye kwegera ibihugu bimwe bimwe dusanzwe tuzi uko bifashe kandi igwiriyemo abayoboke b'idini ya Islam, bagashobora kuza gufasha. Nk'uno munsi mwatubwiye yuko hariho abashitsi baje bava muri Turiki, baje bava muri Arabi Saudite, ibyo n'ibihugu tuzi yuko mu bijanye n'iterambere byifashe. Harashobora rero kuba ugufashanya na cyane cyane mu mashyirahamwe y'abene gihugu. Turazi neza ko hariho abari mu idini rya Islam mbere no ku giti cyabo bafise uburyo hirya no hino ku isi. Turazi ko hari abafise amashyirahamwe akomakomeye. Turabatumye rero kugira ngo mubashikire, mubabwire muti erega hariho abahora bafasha igihugu cy'u Burundi, uno munsi bagihaye umugongo, nimuhuze murabe ko namwe atatumwokunganira mu Burundi.
Sheikh Sadiki Kajandi na warongoye umuryango wa Islam mu Burundi ahamagarira abafite ibyo bapfa kwirinda inzira y'intambara.
Na kajyo keza nakamo duteye kuri bajya bose bafise ibibazo byabo ibi nabiriya bagerageze gutunganya ibibazo byabo mu kwicarana n'abandi mu kuganira n'abandi mu kugiranira ibiganiro n'abandi. Ingwano ntiyubatse, inzankano ntizubatse, icubatse n'ukwicara hasa abantu bakaganira nk'uko ubwisilamu bubivuga.
Abayisilamu baganira ijwi rya Amerika nabo bifuriza igihugu impore.
Imana ifashe abadutse amadini muri leta bakuru tuvuge bibigihugu babicemo barabukuru abantu baboroherergwa mu bintu byose sitimene gusa n'ibindi byose. Turasaba ko Imana ibatembere kugira igihugu nyene kigira amahoro, tugira umutekano, kandi turizeye ko Imana izobikora, izobakoreramo bazobikora.
Ku bategetsi b'igihugu cya mbere ndabashakira amahoro, icya kabiri ndabashakira bagira ubuzima mabwiza, icya gatatu ishaka yuko igihugu cyacu coronka amahoro kidegembya nk'ibindi bihugu, tukamererwa neza Imana kagifasha kubera ko nacyo kirimo abantu bibuka Imana, basenga Imana, bazi Imana icyo imaze, kuko byose twisunga Imana gusa.
Mu myaka iheze abasilamu bakeneye kuja mu rugendo rw'Irlande Maka bahora barinda kwiheka ku bihugu bya Tanzania n'Uganda mu kurondera impapuro za murekarengane visa. Ubu leta yabaronkeje akaryo ko kuzironderera mu Burundi ifatikanije na Arabia Saudite. Umukuru w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi akaba yashimiye leta kuri iyo ntambwe nshasha. Sheikh Sadika Janda amenyesha ko abayisilamu 350 aribo bagize amahirwe yo kuronka visa zo kuja i Maka uyu mwaka. Eroje uri Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Turacyari mu Burundi. Ababyeyi mu ntara ya Kirundo ntibatinyuka kuganiriza abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no kwirinda icyorezo cya SIDA, bivugwa na Madame Agnes Ntawumpagaze, umufashabikorwa mu kigo cyitiriwe Amahoro cyo mu Kirundo. Abivuga ashingiye ku biganiro icyo kigo cyateguriye urwaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ababyeyi bo basaba icyo kigo kubaha ubumenyi bwo kubafasha gutunganya ibiganiro nk'ibyo mu miryango. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Inyota yo kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'irondoka iracyari nyinshi mu bana bageze mu bigero. Agnes Ntawumpagaze ni umufasha bikorwa mu kigo cyitiriwe Amahoro cyo mu Kirundo. Avuga ko iminsi bamaranye n'ugwaruka mu buruhuko baganira ibyo kwirinda umugera wa SIDA no gukoresha imvugo itababaza vyaberetse ko abavyeyi atacho bafasha ahanini ugwaruka mu kubaganirira ubuzima bw'irondoka rijaye n'amagara meza.
Dusanga abana n'ukuri bari bakeneye umuntu baganira, niho rero izo nyigisho n'ukuri zarabafashije cyane. Bavuze ati abubwe ibi bintu birakamaho bame babigira misi yose turonke nawe aho tuvugira. Ingene twabibonye twasanze atari kirenga ibintu byerekeye irondoka rijanye n'amagara meza nabyo bubaho kwa kuganira n'abana babo. Ababyeyi ntibugurukira abana babo ngo babibaganirize, babona ko ari ikintu batokubaho kwa kubwira umwana.
Abana ubwabo bavuga ko ibiganiro nk'ivyo atavyo bigira baronka ku bavyeyi babo. Ubwo gwaruka ruvuga ko bikeye abazi ku buzima bw'irondoka babikura mu vyo biga ku ishure.
Hari nk'abana batavugana n'ababyeyi muhira. Dufate nk'umukobwa nk'umuhungu akamuhenda akamubwira ibitari byo, kandi nawe akaca agasanga nyene yaguye mu bintu atari yiteze kuko atakuganira. Ariko barabitwigishije kandi twarashimye, twaranunguriweho n'akaryo nyene ko kubabaza n'ibibazo twumva nyene ko dufise.
Ababyeyi ni ukuvuga ibi byose nta na kimwe bababwira muhire?
Oya, hari benshi batabivuga kuko bibatera amasoni.
Aya, ntabwo twigira tuganira nabo, ahubwo twasaba Centre Amahoro yuko yogwiza izi nyigisho ko ziradufasha gose. Ibyo dushobora kumenya n'agace kamwe tuba twize mu byo ku ishuri, mu dushe duto duto tuba twize ku ishuri natwe nyine tuba duhagije.
Abavyeyi nabo bavuga ko umuco bakuriyemo w'Ikirundi ukibagora guca ngo bugurukire abana mu biyago mwe nivyo vyemezwa n'abavyeyi baciye ku ntebe y'ishure vyitwa ko hari ico basumije abandi mu kuganiriza abo bibarutse mu miryango.
Nyinshi twazakiye neza cyane, twasanze zikingira abana bacu kugwa mu buhumbu kuko kazuza kabika abana bacu. Birakomeye ko abavyeyi hari ikintu kinini kibuze kubera imico n'akaranga igihugu cy'u Burundi. Nitwemerera gose ko twisanzura ngo tuvuge ibintu bijanye n'ibimba byirondoka.
Oya, nta na rimwe twigera tubivuga, ahubwo tubigira ikinyegezwa cyorondoka janye n'amagara meza. Tuge twumva menga ntitwabivuga turi kumwe n'abana batonye, tukabivuga turi kumwe n'abo tungana.
Aba bavyeyi basaba ikigo citiriwe amahoro cyo mu Kirundo kubigisha n'ubuhinga bokoresha mu kuganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bw'irondoka.
Twosaba yuko natwe boza baraduhamagara kugira ngo abana ntibadutinye natwe ntitubatinye kutubivugire hamwe. Turasaba ko twigisha tukabiganira n'abana natwe tukamenya ubwo buhinga bakoresha.
Tureka kuyabwira ariko abana bo barabyirondere bakabikora. Murumva rero ko twotuma tuyabwira imbere y'igihe bakamenya ikintu kizobahambisha aricyo. Murumva rero ko bavyeyi nk'ikintu cyo bagikeneye cyane je mbona nuko natwe tugirisha amahugurwa bakatugirisha amanama nkaya tukamenyera kubivuga ko kubivuga siko kubikora.
Abana nabo nyene nuko babona ko abavyeyi babo bakeneye kwigishwa uko boganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bw'irondoka rijanye n'amagara meza. Inyigisho nk'izo nta nkeka zirafasha mu kugabanura inda zitwagwa zitifujwe n'abigeme baba bari mu mashure bagava bayata. Gaspar na yabagabo ajejwe ikarata y'inyubako y'amashure mu buyobozi bw'indero bwa komine ya Kirundo.
Turabona yuko kina kigo centre amahoro cyafashije cyane na cyane cyane mu gihe dusanzwe tuzi ko abana na cyane cyane bariko baragira mu bigero badakunda kuganira n'abavyeyi babo cyangwa ugasanga kesha abavyeyi babo ntibaganiriza ibijanye n'ingene bo kwikingira umugera wa sida. Po ingaruka mbi nkuko byamavyibonekeje mu ma statistique tugira muri DCE akenshi murazi ko hari abana usanga batwaye inda zindaro batifuje bigatuma baheba amashure mu gihe tuzi ko bashaka no kuhandura ikinzara ho nyanganda sida gaca usanga umwana ntekaratera imbere mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose na kazoza. Inyigisho zogwizwa kiko centre amahoro kikagwiza inyigisho tubona ko byofasha abana.
Ikigo citirwa amahoro co mu Kirundo catunganije ivyo biganiro ku bana bashika amajana atatu bafise imyaka iri hagati ya 14 na 18 caratekereye ibikoresho vy'ishure. Abana berekanye ko basumvye abandi umumenyi mu kwishura utubazo tujaye n'ivyo baganiriye mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Tugarutse mu Rwanda, ikibazo cy'abana bakobwa bakomeje gutwara inda z'indaro mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama gikomeje guhangayikisha abayobozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi mu Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Tabita Mukamson.
Amakuru ava mu mashirahamwe akorera muri iyi kambi avuga ko kundwi hashobora kuvuka abana bababa bagera canke barenga 50. Muri iki gitigiri harimo abana bavyagwa n'abagore bakiri bato bari muri iyo kambi, ariko hari na benshi bavyagwa n'abana babigeme kandi batarakwiza imyaka. Kubw'userukizi bw'ubushikiranganje bujejwe impunzi muri iyi kambi, abigeme bavyara amadayi y'ishushu si benshi, ariko abanyagihugu baba muri iyi kambi bemeza ko havyara abana b'abakobwa baheba amashure canke baje bizanye batagira gikurikirana. Ibi nk'uko abanyagihugu babandanya babimenyesha ngo biva ku mibereho na cane cane ibifungurwa biba bidakwiye. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye.
Umwana w'umukobwa barizanye kubera amagara mari make yari nzaro nka nk'umugabo wo musumira apfa kugenda nyina akagenda hataragera kubera ubuzima babugoye nk'amavuta akabona atobona aho yakuru. Ntabwo byumvikana mugabo ubuzima buragoye, none wivuje nk'icyo kujya warizanye wo cubigenza gute utabonye umuntu akunganira. Hari igihe ubona ufite imyaka mike ya mugabo ukabona nk'umugabo afite akazi ugaca ugenda kugira zotara gusa. Hariho nyine n'aba bahemukira bakabashuka mugabo nyine byose bigiye ari uruvanga.
Ibyo ni byo.
Nawe harimo umwateye?
Oya. Ndirinda. Ndirinda.
Uyirinda gukoresha agafuko, ukoresha kwihangana, ukoresha.
Kwihangana.
Ubu nta mwana w'umukobwa agafite inda yawe cyangwa abyara.
Wapi yende yangana.
Mu Rwanda, umwana w'umwigeme aronka uburenganzira bwo kuvyara afite imyaka 21. Mu gihe umusore cyangwa umugabo ateye inda umwana atarakwiza iyo myaka arahanwa n'amategeko no gufungwa agafungo. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba batera inda aba bana bahanwa n'amategeko. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko hari abahanwa, abandi nabo ngo nibahanwa.
Ntabwo bafatwa. Baje icyo nzi n'umwene wacu yatoye umugore atarakwiza imyaka 18, yarafite 16, ako kubera ko bari bumvikanye ntibyakunze, ubuyobozi bwaramufashe ubu arimo arafunzwe.
urumva barabafata mugaha nini batarose njonja naho ntibihangana kobera bacha bava mu mashuri bakajya kuronde eh
ibyo kubishigikira je sinarinda bishigiki kimwe gusa irishira hamwe muzamakungu oni irishami ryayo yawe ya hasere boje hamwe bakigisha ugwaruka bagatorera umuti ikibazo cingene ubukene bwa kugwaruka bubaye ngahaye beshi bari hunganye kuko nkaba nkugwaruka niko gwishinga hamwe inkara
urongwe HCR mu Rwanda Sabela Zamu avuga ko iki kibazo bakizi kandi bagihagurukiye
il est vrai que les jeunes filles deviennent enceintes d'une manière précoce
nivyo abana babigeme muri ikambi baravyara cyane ku bwinshi kandi bitigiri nibirebire ugereranije n'izindi kambi z'impunzi birababaje cyane ariko uko nukuri impamvu ni nyinshi ariko nazo nkeneye kubabwira no bamenyesha ko meruka kubonana no mushikiranganje w'impunzi nibiza mu Rwanda kuco twokora kugira iki kibazo cabigeme bavyara ku bwinshi kigabanuke twasanze ko shigwaho abaremesha kiyago baje kwigisha ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza dushaka no kugira ihimiriza rifatiye ku butumwa rivuga ngo reka abakobwa baguma ari abakobwa
une campagne qui dit laissons les filles rester les filles
nayo kubijanye nabagirwa nico cacho gutera inda no guhotera abigeme batara kwizimyaka azamamenyesha ko ubutungane bw'u Rwanda bwitayeho cyane iki kibazo urongo HCR anasaba gufasha muri urwo rugamba rutoroshe abamenyesha makuru nabo azamu abasaba guhimiriza babicishije ku bushobozi bafite bw'ijwi rishika kure kugira impunzi zitahure kandi zihindura inyifato ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Muracyari kumwe na Dijwi rya Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana agiye kubageza incamake y'amakuru
Rakoze Eugenia imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo jo ku munsi wa mbere yari dohoye mu biganiro byo kuvugana kubijanye n'itunganywa ry'amatora bamesha ko aho bahagaze ku rutonde rw'ingene ayo matora y'umukuru w'igihugu nayo ku mitumba byo tunganywa atari byo kuganirako naho umuvugizi uwo murwi utavuga rumwe na leta Vital Kamerhe yabwiye abamesha makuru ko bo bifuza ko amatora y'umukuru w'igihugu ariyo yoza imbere ya byose muri ibyo biganire mu gihugu cya Korea ya ruguru abantu 133 nibo bishwe n'imyuzure y'imvura yaguye jo ku munsi wa mbere abandi 3,195 barabura irengero ryabo igisata cyawo nikijejwe gutunganya ifashanyo OCHA cyatangaje jo ku munsi wa mbere ko abantu barenga 100,000 bataye ingo zabo mu ntara z'uburaruko iyo mvura yasinzikaje cyane Ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bimesha ko bitewe amakenga n'itegeko riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka ya Leta z'Ubumwe za Amerika riha uburenganzira imiryango y'abasize ubuzima mu bitero by'iterabwoba byabaye muri Amerika mu mwaka w'2001 kwitwarira Arabia Saudite cyagirizwa gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba. Iyo nama nshingamateka ya Amerika yemeje iryo tegeko ku munsi wa gatanu ariko Perezida Barack Obama yahakanye ko atazorishira ko umukono naho umukuru w'igihugu cya Philippines Rodrigo Duterte yamije ko yifuza ko Leta z'Ubumwe za Amerika yokura abasirikare bayo bari mu bumanuko bw'igihugu ciwe basanzwe bariko bafasha abasirikare bacu kurwanya intagondwa z'abayisilamu
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri inshamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nshimiye kandi abadufashe ku buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi badufashe gushyira hamwe ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.